Ubandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Ndabaramukije nshuti bakunze muteze amatwi iganiro vy'ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Nongera ndabaha ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Ikiganiro iwanyu mu ntara cuno musi kiremesherejwe muri studio ya 18 kirongowe na Joy Diane na Hazui. Ikaze ni gwanyu.
Icyo maze kongukamwe nuko ijo bizino ntarenze kubirima, ariko ubu namenye kubirima kandi ubu n'abana babirya bakamererwa neza. Ndabona mu misiri imbere zohavangira mu miduga nk'abandi.
Uyu ni umwe mu barimyi wo mu ntara ya Bubanza avuga ica amaze kunguka kuva yijukiye kurima ikizinu. Ni mu gihe ibindi biterwa bisa nk'ivyanse kuza birimbuka muri iyo ntara yahoze ari ikigega c'u Burundi. Yamara ico giterwa naco nyene ngo nticorohewe kuko abenshi batarashobora kucijukira, haba kugisuma canke kugira ngo bashobore kugitera. Reka ivyinshi ndaza kubabwira handi hato mugume ku maradiyo yanyu. Ariko imbere yo nkuru nciye ku masonga nemeye kuza kugaruka ko mukanya mbanze ndababwire muri make ko abakuru b'ibihugu n'amareta indwi ba Afrika n'Uburayi kuri uno wa mbere bariko barahurira i Paris ku mugwa mukuru w'Ubufaransa mu nama yo kurabira hamwe ico bapfundika ku kibazo c'abimukira cama cateye amahane. Iyo nama yatumwe ko na perezida Emmanuel Macron w'Ufaransa, yitabwa n'abakuru b'ibihugu vya Chad Idriss Deby, inuwa Niger Mahamadou Issoufou, hamwe n'umukuru wa leta y'umwe muri Libya Fayez al-Sarraj. Ibihugu ko ari bitatu bivugwa ko ari byo nyamukuru abo bimukira bacamo bagana ku nkengera z'Uburayi. Ku ruhande rw'Uburayi abayitaba ni Angela Merkel hamwe na perezida w'Ubutaliyani. Ni inama rero Uburayi butumbereye ku butumye ko kugira ngo bwongereze kwiyemeza gushigikira Chad, Niger na Libya kugenzura no guhagarika bimukira bagana ku mugarabane wa Burayi nk'uko ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Faransa bibitangaza. No wa mbere kandi sentare mpuzamakungu mpana vyahalaye mu Burundi yitegekanya kongera kuburanisha urubanza rwa Laurent Gbagbo yahoze arongoye Cote d'Ivoire. Laurent rero yagirizwa ibyaha byo guhohotera ikiremwa muntu, aho abamuburanira badahengeshanya gusaba ko ari kugwa ivyagategekanya Laurent by'agategekanyo. Uyo mukuru w'igihugu yahoze ari mukuru w'igihugu ca Cote d'Ivoire yakuye ku butegetsi mu kwezi kwa kane muri 2011, akaba apfungiwe muri CPI kuva mu kwezi kw'icenda muri uno mwaka nyene gushika ubu azagira ashika n'imyaka indwi ari mu mvuto ilahe. Igihugu ca Pakistan cabaye kirahagarika urugendo rw'umwunganirizi w'umushikiranganji w'imigenderanire wa Leta Zumwe za Amerika yategekanya kugira muri ico gihugu kuri uno wa mbere. Ivyo bishikirizwa n'abategetsi ba Amerika ni nyuma y'imyigaragambyo iri kwibera Islamabad ku mugwa mukuru wa Pakistan, yamiriza amajambo perezida Donald Trump wa Amerika aheruka gushikiriza ku ico gihugu, arico gituma intambara muri Afghanistan idahera. Urugendo rero rwa Alice Wells, umunganirizi w'umushikiranganji w'imigenderanire wa Amerika adejwa karere kumanuko na Asia, rwari kuba ari urugendo rwa mbere k'umutegetsi wa Amerika muri Pakistan kuvaho Trump ashikirije amajambo abanyamerika ijambo kuri Afghanistan ku itariki ya 21 z'uku kwezi. Trump muri iryo jambo yaragirije bikomeye Pakistan ko giha indara bicanyi barimwo n'imihari yama yateye abasirikare ba Leta Zumwe za Amerika bariko bafasha leta ya Afghanistan. Njuti bakunze ibijwi rya Amerika n'ikiganiro iwanyu mu ntara dusuye tubahe ikaze. Muriko mutwumva muri kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kwari mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumva iganiro vyacu muciye ku rubuga rwa internet yacu ari uwezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, nayo ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Ikiganiro cacu tugere muri commune Musigati ntara ya Bubanza mu Burundi ivugwa mu kibazo c'ibifungurwa abarimyi bo muri iyo ntara bemeza ko igitegwa c'ikizinu coshobora gukemura ico kibazo kuko cimbuka cane aho Bubanza mu gihe kitari jukirwa mu zindi ntara ariko bagasaba ko bashigikirwa bikomeye kuko basa nk'abadehukiwe kukirima ataho bari bugishorere umunyamakuru wacu Diane Ndonse araduha ibisobanuro vyinshi kuri ino nkuru
Abanyagihugu bo muri komine Musigati bahaye bijukira kurima igitegwa c'ikizinu abarimyi bacu bavuga ko nubwo bari basanzwe bagerageza kwiteza imbere mu burimyi bw'ibindi bitegwa bitari bicimbuka nkuko bavyifuza Shimira Imana Specials umwe muri bo asanzwe ari no mu bwoko bw'abatwa yizigiye ko kizomushira mu mugwi w'abisununuye mu kubaho kwabo
icyo manze kongukamwe nuko ivyo bizino ntarenze kubirima ariko ubu namenye kubirima kandi bu nabana babijya bakamererwa neza ku magara yawo narisanze ndi manye ne ibintu byo myumbati n'ibintu byanteze imbere cyane kebuke yari misigati narima mugabo ho ngiriye mu kizino ndabona mu misiri imbere zohavangira mu miduga nk'abandi
Nubwo ibizinu abarundi batari bake batari jukira kubifungura abanyagihugu bahi Musigati na cane cane abegereye kibira cateza barashima ko ivyo bizinu bashobora kuronka aho babisumira ni mu gihe bavuga ko bahora babirondera mu mashamba barinze kwinyegeza abajejwe gukingira ibidukikije
je ndimvukira yo ngaha nategerezwa kumenya kizinu no kukisura naho renda gisura mwishama mu gitondo nkazinduka 11 naja kwishura ruko mbanjiye kuza gusura ibizinu ko bihari ko byangiye gututuza mu kibira mu myonga aho turi
Musigati kwivuga kuri mwinzoka nyinshi ariya mwishamba kandi ariho basanzwe baza kuzirangura nzabaje
naho cyo cy'inzoka nkayo nawe uyibonye irakubise ukitorera kizinu cya buri kuraronde
abajejo kingira bidukikije ntibababutsa
ko twagenda 11 nawe akiri mu gitanda aba yatobora
komine Musigati iri mu zasinzikajwe n'intambara yahitiye mu gihugu mu myaka yo mu 1990 abanyagihugu baha bavuga ko ikizinu kiri mu bizoshobora kubasubiza ubuzima bwiza bigeze kuba bafise imbere y'intambara Ndikumana Zakaria umukurambere waha atwiganira ko ingwara z'abasinzikaje kubwo kubura bene izo mboga bari baramenyereye
twiyumviriye ibintu byaciye muri komine yacu ya Musigati na cyane cyane intambara zaciye hano abantu baragwaye cyane baragwara sutama baravyimba amaguru baravyimba matama abakenyezi barabura abana benshi kubera kutonsa no kudafungura imboga bahora bafungura nk'izi mboga zo mu kiyaga Izi mboga zo mu nzuzi harageze rero igihe zikamangana burundu izi mboga abantu birimira kubera abantu bataye amatongo bakava mu mihana yabo bagata amatongo bakaja kwangara nkaje wahaturiko turavugana urya narahungiye no muri Kongo ndamarayo amezi ashika kuri 6 nkunga intambara yabaye mu Burundi hanyuma duhungutse twaraciye mu kene budasanzwe bunini ya gose
ariko nubwo aba barimyi bashima iki gitegwa muri kino gihe bakirima bafashijwemo n'umugambi w'ubuserikizi bw'abafaransa mu Burundi papeshabu umugambi nk'uyo ukaba atari rya mbere ukoreye muri ikomine bamwe mu banyagihugu bafise amakenga ko hamwe uwo mugambi wokuramwa karenge uburimye butobandanya ariko musitaneri wa komine Musigati Nduwimana Jean Bosco avuga ko kubwa inyungu bamaze kubona muri ico gitegwa c'ikizinu komine izoshigikira kugira ngo kibandanye gutera imbere
mu mezi nk'atandatu cankane twebwe naho bogenda uje kuraba ikizini Musigati uzogumukironka kuko ico nico twahereye ko kuko ikintu camashira hamwe ni ikintu nasanze hanini kugira ngo kireme canke kirambe ari umwumvikano hagati yabagize iryo shira hamwe ico rero izo nyigisho rero barazironse
ariko kandi nubwo biruko igitegwa c'ikizinu gisaba uburyo bwinshi abanyagihugu bubagora kuronka urongo y'umugambi wo guteza imbere ikizinu. Pape Shabu Emile Sengiyumva atubwira zimwe mu ntambamyi.
Mu bisanzwe muri ibyo bizinu rero harakenewe uburyo bukwiye kugira ngo abanyagihugu urabona bari mu mitumba hagati ariho habira n'uburimyi by'ukuri butunze abarundi benshi, kugira ngo basigurirwe neza ibyo bintu byo kurima ibizinu, kuko ibizinu bisanzwe byo bifasha gutera imbere abanyagihugu bikabamara ubukene n'inzara. Mugabo harakenewe uburyo kugira ngo abanyagihugu basigurirwe neza ingene ibyo bintu bigenda, kuko ikizinu gisanzwe kitarimo nk'ibindi bitego kirafise ubuhinga bwavyo byishangije. Mbo nivyo asanzwe babirimamwo ico twita massive sand culture ayameze neza ari ngahe Bujumbura, nivyo boshobora kurima ku biharo haro ku bitiritiri donc kugira ibintu byose bisigara iyo bahejeje kwimbura. Mugabo navyo bisaba ubundi buryo bukomeye kugira bashobore kubihingura. Mugabo ivyo dusanzwe turima ko bimeze neza bihinguye bikwishwa ngahe Bujumbura muri society kwa Rafina.
Igitegwa cikizinu gisoromwa inyuma y'ukwezi kumwe gusa kirimwe, ariko rero gisanzwe gitaratera imbere mu burimyi mu ntara zitandukanye z'igihugu. Ariko kandi ishira hamwe rishigikira abarimyi mu kugwanya ubukene hamwe no gukingira ibidukikije Papa de Ikiyago bavuga ko hambavu ya komine Musigati bazoja no muyandi makomine yegereye Kibira yo mu ntara za Cibitoke, Muramvya na Kayanza mu ntara ya Bubanza. Diane Ndonse, ijwi rya Amerika.
Urakoze Diane Ndonse. Ivy'uburimyi turaza kwibandaniriza handi hato muri ntara ya Ngozi, ariko imbere yuko dukubitirayo tubanze tubabwire kugwaruka go muri commune n'intara ya Rutana rwemeza ko inyigisho zo gukunda igihugu bariko baronswa muri kino gihe c'uburuhuko ziko ziba impfa gusa. Mutikuki ico kibazo umunyamakuru wacu mu ntara ya Rutana Live Irankunda yakibabajije bamwishura ko ubukenye vyoroshe ko ahemuka. Reka dukurikira inkuru ya duteguriye.
Ugo gwaruka twaganiriye rubwira ijwi rya Amerika ko naho ruriko ruraronswa izo nyigisho rutabona ico dishobora kurumarira muri kazoza kabo, rukabivuga uko mu gihe inyuma y'izo nyigisho rubona ko ruca rushikira mu buzima bubayabaye bugizwa hanini n'inzara iri mu miryango yago. Urugwaruka ati izo nyigisho ntitubona kamaro kazo.
Izi nyigisho yuko turi mu bintu bihangayitse cyane, nta kuntu dushobora amakaye mwaka wageze ubunyi bukene buhari, none wumva tuzoca kira gute ingorane nyende zizoja zihaba kwagira imana tukaronkiyukaye none wumva twoza tubyifata mu gute dufungure niho tuzoshobora gukunda igihugu. Ababijejwe bakatukorera karaba ingenere nabo bakadushikira iyo bashobora gushika bakacha bamenye ingene bo dushikiriza natwe ngene abana natwe tukoheza tugatera imbere tukokunda igihugu cyane gose.
Wape dunyigisho nakigenda ubu unye nimwe nka kabiba dufate no mu mazi abantu tuko turi none twogirana ubujye umugambi twawukunda mugi kimwe kibyishye none uzokunda umugambi waraye inzara kuno yumva umugambi uzuhafutera imbere gute kubera nyene mbono ubukene turimo kubera inzara ihari nubona nk'ubu unye sinimiryango nyene two kwishira ko bamwe bamwe nabone nabakene nk'uko nyene biratugoranye no twogikunda gute na numwete twogishiramo zorabe nazo ari kukivici wawe waraye inzara bujya nukora nk'uko ba waraye uri buce butuna n'ukuntu twobishyamo umwete gukunda igihugu.
Naho biruko hari uyu ndi muce ugo gwaruka ubona ko nyabuna imbere yuko ruronswa imigambi iterambere ari ngombwa kubanza kwiga gukunza igihugu. Ico bikoze izo mpande zose zirahuriza kugwaruka rudatejwe imbere vyoroha ko ruhendwa mu gukoresha mu mabi arutumirira gutanga ishusho mbi y'igihugu. Jean Nduwimana ni kwa bibona
turahenduka kandi bigaca bishyaka uko umuntu ariko akora akazi bashamirukako bivuye kwa ba politike kobera cyadukorerako barose bo ntibatwibuka umva byiza rero bo tureka tukikora imirimo yiwa abonye bari kubiti bakuze batubera inanamye kuko bafise ibyo bajya muhira bwo kwegera kacatu dengera kacatu dufise tujye iminsi ibiri icume ngo maze kwezi kose tutajye bamenye ko barose nakwe turoma kubera aribo batugenderako yego turagikunda nabo bamaze gukironka bacha batwiraga twebwe abakene tayuye ko bategura imigambi kuri twebwe.
Ku ruhande rw'indongozi z'amashirahamwe haranira gateka kazi na muntu zirashima ko izo nyigisho zatunganijwe ku bakiri bato, ariko bagasaba bashimitse ko leta yo kwihutira kandi no gutegura imigambi yo tumugo gwaruka rutera imbere. Juvenal Bizimungu arongoye urunani rw'amashirahamwe ruharanira iterambere ry'umunyagihugu Codipe mu ntara ya Rutana.
Hari ugwaruka bafise ibibazo byinshi bafise ubukene n'ibindi, igihugu kiracakenye abantu baracakenye abenegihugu barakenye by'ukuri bavuze ikibazo z'ubukene ntikibuze barakenye. Tiko turaraba inzira izi nyigisho ziko ziratangwamo atakintu kinini cyane cyo tuma umunyeshuri atazikurikirana cyangwa ataja mu byo bikorwa bivanye n'ubukene. Turavye ishusho bikorwamo imigambi y'iterambere yakenewe ndetse imigambi y'iterambere mu ntwaro irakenewe cyane kugira ngo nayo bayihamagarire kugaruka hamwe n'izo nyigisho bamenye ati abantu bateze kuri kwa iterambere kugira ngo noneho bave mu bukene hari aho bariko barapfa naho bariko baraja kandi ndetse bamaze kuzironka zikabanyura bagakunda igihugu by'ukuri ibyo bibazo by'ubukene ndetse bashobora gukunda igihugu batafashe batitayeho ibikorwa by'iterambere noneho nimba hari nko kubahimiza ko bahe bamarigara bakegeranira hamwe bagakunda ibikorwa by'iterambere mw'icyo gihe rero nuko bashobora kuva mu ubwo bukene kuko kutavyumva kumwe bisigura ngo ni bamwe batagiye hamwe n'abandi gasanga rero ntibari ko baratahura ibintu kumwe leta imigambi yaramaze kuyitegura ariko kandi yoshishikara itegura imigambi kugira ngo abana b'igihugu bashishikare biteze imbere icyo nibaza ko hari igikuwa cya leta twibaza ko ari cyo gikuwa cyayo cya misi yose rwaruka rwo kwiteza imbere
ibintu biruko mu gihe raporo ya OIT igisata cya ONI cyitaho iby'akazi ku isi yo mu 2016 ibona ko injyana z'amazabaye mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere ziva hani ni kukubaho nabi kw'imiryango maze bigatuma ugaruka rw'iyo miryango rukoreshwa mu mabi atandukanye muri iyo raporo amareta asabwa by'umwihariko gutegura imigambi mito mito yo guteza imbere abakiri bato mu ntara ya Rutana mu bumanuko bw'u Burundi Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika
Rakoze Alain Yves Irankunda kuri iyo nkuru abatwumva bashobora gusubira gukurikirana kuri wezi tatu akaburungu radio ya Truvewa akaburungu ukom nuko rero nkuko nari ndavyemeye tugaruke kandi mu gisata c'uburimyi ubu tubabwira imiryango y'abatwa bagera ku 102 yo ku mutumba wa Maruri mutumba wa Maruri ukaba uri muri commune Gashikanwa y'intara ya Ngozi abatwa bahanzwe rero n'ubukene bw'imbuto zo kurima agatasi gasana kageze abasangwa butaka bavuga yuko ivyo kubumba babaye barabireka ariko naho biruko bariko baraburanirwa Moyize Misago akoreje ujya Amerika ku mutumba wa Maruri uri mu Gashikanwa ka Ngozi
Iyo miryango y'abayovu yo kuri uyo mutumba bose bemeza ko batakibasha gutungwa n'umwuga wabo kubumba ngo kuko batakironka abagurira inkono zabo kandi ngo naho baziguza n'ibifungurwa bataronka ababibaha muri kino gihe abo banyagihugu batunzwe no kurima mu matongo bafise naho bavuga ko ari mato mato kukwanka ko birirwa barasegereza ngo canke bicwe n'inzara nubwo barima bahanzwe n'ingorane zo kutaronka imbuto kuko n'ivyo bimbura usanga ari bike badashobora kuronka ivyo bafungura ngo bongere baronke n'ivyo babika ko imbuto kubw'Imana Suzana ati tubayeho nabi
twebwe tubayeho nabi twebwe turabasangwa butaka muga turabuze imbuto dutugo tufise ni duto duto zewe sindenze metero zitatu kugira ngo ndonke utwo ngaburira abantu nukuri zewe ndasavye baturonderera imbuto baduha imbuto batwongere bongere baduhane nahantu tuza turakorera muri twese turima ahantu hatoha utwo turimye ntituba twise dusanga ari dukenya nkuburimye akarima kutwumbati arabura nahatera nuduharage umwoga waraheze tutatwara udukono tututwaye tukatugaruka nuko twatutwaye inzara yarabaye nyisi ubu ntibakitugura inkono inkono ntazobagura
hambavu yuko kubura imbuto bahanzwe kandi no kubura umwavu wo gushyira mu ndimo zabo mu kugerageza gukoresha umwavu mu gushaka kugwiza umwimbu bakoresha umunyota aho usanga n'utwo bari bizeye gusoroma tugabanuka nk'uko bivugwa na kubw'Imana Suzanne
nta mwavu turonka atari nk'uwo ducana Niwo dusira mu mugante utwimbugwa twari kuronka natwe turonka tutarose nka kavu nyine utwo ducana nitwe tuza turafata twegeranya tuza turasira mu tubango hanyuma tumeze nyine hari igihe dusanga uduharage twateye duhisiye akazumpu ntitujya intuze ubutwe ubu dusigaye twitungiwe n'ubusa nyene ubwo mwari mukwiye kuduserukira mukazoza muratuzanira kavu Uguza turasira mutubango natwe turaba uko nyene twobigenza tukaza turaronka natwe twa dufungura
Uko kubura imbuto gutuma bamwe muri abasangwa butaka bagira ubuzima bugoye aho baca batungwa no kuvoma amazi yo koza ibitungwa kwibagiro agahembo bahabwa bakavuga ko ari intica ntikize ngo kuko kadakuye n'ikiro cy'ubuyi bakabona ko baruhira ubusa abaterambere baridoga ko batakironka naho bacingero naho igombe Bernadette ati baratuvangura
cewe haruwo yinjisha ko nigwa nicaye kumbo ubinzara yateye ntangero baducisha kubera bayicisha bene wabo
abahe
bayicisha abo bisangije ubwoko twe ntangero ubu baducisha baho labaducisha ingero mugabo ubu nta muntu agucisha ingero
Mubiseru kitibishira muri ry'abatwa iniproba mu ntara Ngozi bakavuga ko icyo kibazo cy'ubukene bw'imbuto gihanze imiryango myinshi y'abatwa aho nabo nyene bavuga ko birirwa badodora kugira babagarukire ko maze baronka imbuto batera muri aka gatasi kugira bavavanure n'ingeso yo gusegereza. Mapiki Cyprien aserukira abatwa muri yo ntara agasaba abagira neza kubagarukira ko abajeje intwaro muri komine Gashikanwa bama bafasha abo banyagihugu kuko bari mu mugwi w'abantu nikona. Icyo bikoze abo batware batangaza ko bagiye gukorana n'abasanzwe bakora muri icyo gisata kugira babaronse imbuto na rya bariko bararima kugira nibacerergwe. Gilbert Mbonyeze ni muhanuzi wa Musaneri ajeje intwaro imibano n'imico kama.
Twebwe kenshi abo bene gihugu babatwa bari mu bandi bene gihugu turongoye kenshi rero bakaba bari mu mugwi usanga harimo abantu aho niko batari bake kuvyerekeye by'imbuto kenshi yo aba bafasha bakoranga aha harimo amashira hamwe akoranga mu by'uburimi turakunda kujya kuba vugira ari naho usanga kenshi iyo baje gufasha ari bo cyo dushira mu rugero rwa mbere mu bafashwa ubu vyihuta ku buryo bwa komine nta hantu twaca dukura imbuto yabo ariko icyo dufata cyo dukora nuko ubunyene kubera irimarigeze tuca twegera abo bafasha bakoranga muri komine tukora uko bonyaruka kagera mu gicende bamaze kubashikira.
Abo bayovu bagasaba abatware ko bobaha aho barima hagutse kugira bashobore kuronka ivyo tunga imiryango yabo. Muri yo komine haharugwa imiryango y'abatwa irenga amajana 4 igashikanwa mu ntara Ngozi mu buseruko bw'u Burundi. Moise Misago, Ijwi rya Amerika.
Juge Amerika lisamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi ku kiganiro iwanyu mu ntara mukurikirana kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu. Abanyagihugu bo ku gasoko ka Rukecho muri komune ya Busiga ahamuca mumva ko dusubiye Ingozi gato bavuga ko babangamiwe cyane n'amasanganya gitera amasanganya nk'uko abahakorera babivuga n'umuvuduko munini n'ibimenyetso byunganira amategeko agenga ibarabara bibuze kuri iryo barabara. Ico kibazo kirazwe mu gipolisi mu ntara ya Ngozi nk'uko kivyemerera umunyamakuru wacu Jean Buskonda Rudinze niwe tubazi no nkuntu.
Iruhande y'isoko ihurirako abantu b'imihingo myinshi mu Rukecho hari ibiro vya zone amashuri n'amavuriro hamwe n'izindi nyubakwa rusangi. Uruja n'uruza muri ako gace ntigoroherezwa n'imiduga ihaca ari myinshi amasanganya akaba menshi. Abanyagihugu bo mu Rukecho bavuga ko ayo masanganya aturuka hanini ku muvuduko.
Ego nganye ne haravugwa amasanganya rimwe na rimwe aturuka kubera ibarabara tutagiramo amadodani haraho bishika ugasanga ntibabonye imodoka kubera imodoka nayo ikiza yarunguye kakishika ikubita umunyagihugu.
Turahabura abanyeshuri benshi cyane abanyagihugu benshi cyane abavuye gusoma inderakaringane ko umuvuduko w'izo modokari.
Jewe ndakunze kubona aho nyine hariho nk'umuganga hajyayo haramugonze no munyuma n'abanyuma n'umwana n'ubundi mu nyuma mbo cena manabanye babagonze sino kugonda bidondagura kandi bose basora bizi nuko riko.
Iruhande y'inyubako itegeka abashoferi kugabanya umuvuduko kuri iryo barabara harabuze n'ivyapa.
Nuko uvuga ha mu Rukecho uhageze ivyapa Fujirore yahashize gushikisha saha ntabikihari imodoka zarabigonze. Twasaba rero yuko izo signalisation aya mapano yuko boyagarukana dufate nk'amashuri atanguye aha abanyeshuri ba traverse abaje kwiga hari hakeneye icapa nka kujya kwingoza hajya kwifereme babona hariho abapolisi bajabutse abanyeshuri protection civile.
Abanyagihugu ubwabo baremeza ko amasanganya ashobora kubaturuka ko amategeko agenga ibarabara n'umugani kuri benshi nk'uko babivuga.
Egome cyane abanyagihugu ntibaza amategeko y'ibarabara kuko baza bava mu caro iyo muzakabere iyo muzarugori ntibashobora kumenya ukuntu ibarabara rigenda. Dufate nanjye amahirigisi ziriko zirirukanga vrema n'ibintu by'ibiterasoni uzabumva nk'umuntu bamugonze akenshi abantu benshi ngabarabagonga ugasanga niyo bagonze umuntu ntacakura vrema umuntu barahamba agapfuye kabazwe.
Basaba ababijejwe gukora ibishoboka kugira umutekano mu ibarabara ubahirizwe kuri bose.
Dodamiri tuzirose hoho abanyagihugu boshobora kubyo boshobora kugenda buke buke cyane kubera umuvuduko w'imodokari wacu kugenda ari muto kubera nta muvuto koshora kuhaba abanyagihugu bazaba barajabuka barabara neza bava no mu isoko bavuye gusuma neza abanyeshuri bakajabuka barabara neza cyane ko banza kurindira imodoka nayo kabanza gupoza kwazijya dodame nico twari dukeneye mbere kuva imyaka twari twarabisavye ariko sinzi kajyo bizokurikirana byo twosanga be bishobye no kujana no mu ngiro
barakuye kurabasi nka abapolisi nka babiri nk'umwe hariya nk'ubundi ngaha bakaza bereka imiduri kazaragenda buke bukigeze ngaha anye kugira tube twarinda ayo madodame.
Ikibazo cy'umutekano wo mu ibarabara kirabwa ahanini n'igipolisi kiwucungera buri munsi mu ntara ya Ngozi. Icyo kibazo kirazwi mu gipolisi. OPCD Edouard Mukoko arongoye igipolisi mu ntara ya Ngozi aremeza ko amasanganya ari menshi cyane mu mabarabara yinjira mu ntara ya Ngozi avuye mu zindi ntara. Iyo ndongozi mu gipolisi ivuga ko ikibazo gihagaze ahanini ku mivuduko minini mu gihe atana vya vyuma bipima umuvuduko wakoreshejwe ku miduga bafise. Ikibazo cy'ivyapa n'ibindi bimenyetso bijana n'amategeko y'ibarabara nacyo nyene kirazwi mu gipolisi Ingozi. Komiseri Edouard Mukoko avuga ko igipolisi gikorana n'abajejwe intwaro mu gutorera inyishu ivyo bibazo akamenyesha ko bamaze kuvugana muri iyo ntumbero. Ingozi mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Nawe Jean Bosco Ndarurinze urakenuye, turiko dusa nk'abasozera kino kiganira, ariko imbere yuko duca duhana gahindukira handi hato tubanze twerekeze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo neza na neza ku kigo nderabuzima cya Rusenda kiri muri teritwari y'Ifizi. Aha Barundi bahungiye muri ico gihugu baza kwivuriza ngaho bavuga ko bakigwa nabi cyane ku murango ku buryo batari bake muri bo bemera kuja kwivuza ijoro kuko ariho haba hari abagwayi bake. Umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo muri Kongo yaduteguye ino nkuru.
Uko kwinubira imitangire ya service abagwayi bo mu nkambi bagana i Centre de Santé mu Rusenda bavuga bikaba byarafashe indi ntera ikomeye kuva imbunze z'abarundi zigereye mu Rusenda mu mwaka wa 2015 aho iki kigo nderabuzima cyari gisanzwe gifite ubushobozi bwo kuvura abaturage 8,000 ubu gisigaye kivura abaturage basaga 30,000. Zimwe mu mbunze z'abarundi Ijwi rya Amerika ryasanze kuri ibi bitaro byo mu Rusenda zitonze umurongo zitegereje kuvugwa zivuga yuko zihabwa serivisi mbi kuko hari igihe zimara umunsi wose zitaravugwa kubera ubwinshi bw'abagwayi baza bagana ibyo bitaro.
Urabona je kibazo mfise hari igihe uza ngaha kwa muganga urembye uri mwihari mbi kabisa ukahasanga abantu benshi babwira muganga ati jewe ibibazo byanje bimeze uku agaca atangura gutomboka akagutuka akatangura kukubwira nabi cyangwa ugafatwa gafra mu ijoro waza bakakubwira ngo kubera iki waje mu ijoro kubera kutarindira buce na ingwara kandi ntisezerana aho ufati wari utegerezwa nyine kugira kwa muganga. Nibyo bibazo dufise ibyo
ahantu bipfira ngaha turaza gutonda saa moya aho botangira hakiri kare bakaguma uko bataravura abantu mbo papina abantu rero nabo bakaguma ngaho tukagenda gutondera imiti nyine bagatanga imiti badashaka nyine bakaduheza imiti idakwiye.
Uretse kuba aba bagwayi bamara umwanya muremure bategereje kuvugwa bashira imbere ikindi kibazo cyo kuba hari igihe bahabwa imiti itajanye n'uburemere bw'indwara baba bafite.
Baratwakira mugabo ariko batwakira nabi bivanye n'indwara yabagutoye nk'iyo uri kurasaba nk'imiti n'indwara bagutoye baguhereza imiti idakwiye.
Gute uvuga ko idakwiye
ngo hari biba bivanye n'indwara baba bamaze gutora bacaba baguhereza izindi imiti bazagomba ngo tugenda kurondera imiti kuri farumasi kandi baje kwa muganga. Ariwe nk'ibinini bimwe usanga hatabihari
hari igihe bagweza transfer yo kuja kwa nundo
nini bagweza transfer kugenda nayo inundo bivanya n'ingene mu rugo rwiwe batakuntu ba atamuntu ba usize mu yara gusigara arakurabira urugo urumva cyo yemera kuguma ngaha
mu kwivuza ngaha no kuri turaza ariko ntago ari byiza baraduha barashobora guhereza nk'imiti idastayira umwana bahaguhereza nk'agaparasitamol kamwe bakaca bakubwira ngo ugacamo kabiri ugaca usanga umwana aguma agendera n'ubuzima bubi. Njye nshaka ari ukuri baze badusayidi abaduha imiti ikwiye kugira abana bacu ubuzima bwabo bugendere neza nk'uko twari turi mu bururu.
Umuyobozi wa Centre de Sante yo mu Rusenda Ite Lumona Omba Prosper yemeza ko iki kibazo cy'ubwinshi bw'abagwayi aricyo gituma abagwayi bahabwa serivisi zitanoze kuko hari abagwayi batangira kuza kwisuzumisha amasaha ya saa 11 z'umugoroba kubera kwanga kwirirwa batonze umurongo ariko uyu muganga ntiyemezanywa n'abagwayi bavuga yuko bahabwa imiti mike.
ile mimi siwezi
kubona. Aha kabaye agize ati ibyo nje sinabyemera kaito wa centre de sante kubera ko umutera ngungu udufasha mu by'imiti ajye duha imiti hageje kubera ubwo buryo buri mugwayi yabwa imiti yageje nuko ubugwayi bwe buba bumeze ariko birashoboka yuko ari abantu batazi imiti ko ari ubugwayi buvugwa n'umuntu umwe cyangwa ibiri ariko umugwayi wamuha iyo miti akavuga ngo bamuhaye imiti mikeye ariko yabingana n'indwara umugwayi aba yabwiye umuganga. Uyu muyobozi akomeza asobanura ko hari intambwe ishimishije imaze gutegwa kugira ngo hanozwe serivisi nziza ku bagwayi, ndore ko mbere yuko impunzi z'Abarundi zigera mu Rusenda bari basanganwa abaforomo batanu ariko kuri ubu bakaba bageze ku baforomo 21. Abagwayi bakaba basaba ko umubare w'abaforomo wakwiyongera ukava kuri 21 kugira ngo iki kibazo cy'ubwinshi bw'abagwayi bagana i Centre de Sante bahabwe serivisi nziza aho kwirirwa babakangurira kuza kwivuza mu gitondo. Bedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda.
Nuko nshuti z'abakunzi b'ijwi rya Amerika mirigwa amahoro na hejo.